kuri wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuka w'uburengero bw'u Burundi yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga yavuze ko musigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira Perezida Ndayishimiye yafashe akanya kanini avuga ku bategetsi basamara badakora ibikorwa bajejwe abadatunganiza abanyagihugu abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu abaruhisha aho bajejwe kurongora abitiranya n'ababyeyi gito Muri iyo ntara ya Rumonge abasantere batatu n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze bakurikiranwa ku cyaha cyo kwiba amabati n'isima byo kubaka no gusanura amashuri zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranurwanurwa muri ubwo busuma Perezida Ndayishimiye n'ubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Congo yemeje ko agiye kumugarura ashengezwa mu butungane abiri ku makomini atatu bamusantere bakuwe ntararonka abasantere bashasha umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zizindi z'intwaro yo zamuka
buramatari yewe ndaheze kubabwira yuko bakubonye abonye jewe ubuzo kugaya azoba ngaye nise yamena gutumwe gusambura mujya mu bwose bwa kumubonye bwose nta gihangaje kiruta mu matari ngaha ubuzo uvuga ko wakuruta uzuca uko nyine mubwira uti ubundi ntangi mihoho zo bwira umukuru w'igihugu wewe usubiye kwa mura matari ngaha hari habantu bijya kagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko babana ko bamusetanira batofu umuntu ita kremanire ntiyazi Krema ni huli, uranyu, wewe ufuka mwonja uti. Krema ni ufuka mwugaramu, mwugaramu, mwuhuti. Mgiri ngeze krema za kuibanga, mwanya mwonja kwa je kutu, kutipati njimbo kutuwa mwusitake. Awa wangu wigiru mwugi, mwundu wine saje mwase wa mwusitake. Ikia mwugi, hegeza kumba ya sambu, akuna ni uzu mwugire, zenda niyo mwafiki.
Umukuru w'igihugu ujeje wagateka kazi na muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga Sixte Binyenyi muri abahaye ariko asoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahari wagateka ka kiremwa muntu hari ku wa 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura
CNIDH irashimye ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ibyabaye mu Rumonge inyanzarake ibujumbura ingozi hamwe n'ahandi CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
mu ntara ya Rumonge imwe mu dutunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihugukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahinzi mu Burundi Perezida Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afatanywe ibitoro zari zibwe Akatari gake Perezida Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga cya leta ubushize yatanze akarorero ku muryango w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri batanu ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemanga kukurunga abantu mu mabohero babagirizwa ibiturire atari wa mutinamba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu Ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya Perezida Ndayishimiye mu byerekeye kwinanata mu kurwanya ibiturire no kudahana mu gihugu ibyo byatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa Buraya nk'akarorero ariko haba ari ibintu n'ibindi bamenyesha ko atari intambwe niyo gutera ibyo biremezwa na Claude Bocu aterukira umwe bwa Buraya mu Burundi Nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata cy'intwari bereye kubwo imfashanyo zikigishwa mu minwe ya leta zisubira ku munoni. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.